Murachumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Bamwanyi nshuti zacu mwiriwe neza, ni Thomas Kamirindo basuhuza. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu ya radio ijwi rya Amerika, no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya radio inshuti ya bose. Naho mu Burundi muratwumvira ku mirongo migufi metero 19 na metero 22. Aha mu Burundi, CNC urwego rucunga imikorere y'ibimenyeshamakuru yatumije inama yabanyiri ibinyamakuru bifunze.
Kwamuni kese itumira abasore kibiri shamakuru atubwo bitari ku izina rya Télévision de France, ariko twerene turitegura kurungika abadusorokira bajye muri iyo nama, kuko icyo twamye dusaba kuva ibyabaye bigishyika kwabaye uko twebiganire kugira twibagize niho tubitorere inyishu.
Innocent Muhozi ni umuyobozi wa Radio Télévision Renaissance nayo ifunze. Mu Rwanda abayobozi b'inzego z'ibanze zo mu mujyi wa Kigali baravuga ko abaturage babo bagiye kwicwa n'inzara kubera guma mu rugo. Hirya no hino ku isi, igisasu gito cyaturikiye hafi ambasade ya Israel i New Delhi mu Buhinde ntawe cyahitanye. Naho muri Tanzania, Perezida Magufuli n'abaturage be ntibavuga rumwe kuri COVID-19. We yemeza ko ntayihari, abandi nabo bati iratwugarije. Mugume ku maradiyo yanyu. Amakuru yo hirya no hino ku isi tuyahereye kuri iyi bombe ntoya yaturikiye hafi ya ambasade ya Israel i New Delhi, umurwa mukuru w'Ubuhinde. Polisi ivuga ko nta muntu yahitanye cyangwa yakomerekeje. Eugene Mukankusi aratubwira ibindi.
Iyo bombe yaturitswe munsi kwa gatanu yari ifite ingufu nke nk'uko polisi ibivuga, ikanongeraho ko nta n'abakomeretse. Cyakora hangiritse ibirahuri by'imodoka eshatu zari zihagaze aho hafi nk'uko bigaragara mu itangazo rya polisi. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Israel nawe mu itangazo yahamije iby'icyo gitero hafi ya ambasade y'igihugu cye mu Buhinde, avuga ko nta bantu bakomeretse kandi ko inzu itangiritse. Yakomeje avuga ko abategetsi mu Buhinde barimo gukora iperereza kandi ko bavugana n'abayobozi bireba muri Israel. Iyo bombe yaturitse ubwo perezida w'Ubuhinde Ramnath Kovind na minisitiri w'intebe Narendra Modi bari mu mihango ya gisirikare muri kilometero imwe uvuye ahaturikiye icyo gisasu. Ababonye byabaye babwiye ibiro ntaramakuru Reuters ko ahaturikiye iyo bombe hahisa gutwa n'abapolisi. Mu 2012, igisasu cyaturikiye hafi ya ambasade i New Delhi cyakomerekeje umugore w'umudiplomate wa Israel, umushoferi we n'abandi bantu babiri. Cyahuriranye n'igitero ahandi hari abadiplomate ba Israel i Tbilisi muri Georgia.
Perezida wa Tanzania John Magufuli aremeza ko nta virusi ya corona irangwa mu gihugu cye, nyamara abaturage bo siko babibona. Fidele Niyongabo yaduteguriye inkuru.
Perezida Magufuli avuga ko Imana yazimanganije ikiza cya COVID-19 mu gihugu ciwe, nyamara abayobozi ba Ekleziya Katolika babibona ukundi. Baragabishije muri indwi ku bindi bitegere byinshi by'abantu banduye uwo mugera. Bavuga ko Tanzania atari igihugu kirukwacu mu makungu, basaba abayoboke babo barimo Perezida Magufuli gusenga, yamara bakongera bagafata ingingo zimaze igihe zikurikizwa mu bindi bice byo ku isi, harimo kwirinda kuja mu bibanza bikoraniramo abantu benshi cyangwa kwegerana cyane n'abandi. Ikinyamakuru cya Ekleziya Katolika cyashize ku rupapuro rwa mbere no munsi wa gatanu urwandiko runini ruvuga ko ikiza cya corona kihari muri Tanzania. Icyo gihugu cyarafashe ingingo itandukanye n'ibindi bihugu kuva mu kwezi kwa kane k'umwaka urangiye w'2020, igihe cyatangura guhagarika gutanga ibiharuro bya nyuma by'abandura umugera wa COVID-19. Benshi mu bategetsi bajejwe amagara y'abantu babeshuje ibyatangajwe na Perezida Magufuli by'uko ikiza cya COVID-19 cyazimanganijwe mu gihugu barirukanywe mu kazi kabo. Tanzania yarafashe intambwe zikomeye mu ntumbero yo guteza imbere igisata cy'ingenzi no kwirinda ingaruka zikomeye zivuye kuri icyo kiza. Izo ngingo zitegeka abanyagihugu kuguma mu ngo zabo. Mu gihe ibihugu byo muri Afurika biriko birondera incandaga miliyoni n'imiliyoni zo gukingira abanyagihugu bavyo, Magufuli muri iyi ndwi yagirije abantu bakingiwe hakoreshejwe izo ncandago mu bihugu byo mu mahanga ko bariko bazana icyo kiza mu gihugu. Ntiyemera kandi niba izo ncandago zikora. Yasabye ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu kutihutira ibyerekeye incandago butabanje kumenya neza ko atabibazo zifise. Abajijwe ku byerekeye Tanzania ku munsi wa kane, umuyobozi w'ikigo kijejwe kwirinda no kugwanya indwara muri Afurika John Nkengasong yabwiye abamenyesha makuru ko mu gihe abanyafrika batogwaniriza hamwe ikiza cha COVID-19 mu karere kose ka Afrika bazoba bagiye mu kaga gakomeye.
Murumva radio ijwi rya Amerika. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR riravuga ko urugomo rwateye mbere y'amatora rusange muri Repubulika ya Centrafrica mu mpera z'ukwezi kwa 12 gushize rwatumye abantu barenga 200,000 bava mu byabo. Nayo ni inkuru twateguriwe na Eugene Mukankusi.
Abantu babarirwa mu 100,000 bavuye mu byabo muri Centrafrica. Abandi babarirwa mu 150,000 bahungiye mu bihugu baturanye. Ishami rya ONU ryita ku mpunzi HCR rivuga ko impunzi 192,000 bambutse umupaka bajya muri Repubulika ya Centrafrica, muri Cameroon, Chad na Repubulika ya Congo. Umuvugizi wa HCR Boris Sheshirkov avuga ko abantu babayeho nabi by'umwihariko 200,000 bahungiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Avuga ko bari mu bice bigera muri 40 mu misozi ahantu biruhije kugera. Akavuga ko abo bantu bakeneye ibiribwa byihutirwa ndetse n'amacumbi, kandi ko bakeneye n'inkunga mu bijyanye n'ubuzima. HCR ivuga ko ifite amakuru ko hari abarimo kwishora mu buraya by'amaburakindi. Ibyo bishobora gutuma indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina zikwirakwira ndetse na COVID-19. Ku bw'ibyo, HCR isanga hakenewe n'uruhare rw'abakora ibikorwa by'ubutabazi kugira ngo bigerweho. Iri shami rya ONU rivuga ko umuryango mpuzamahanga ugomba gutanga utizigamye mu bijyanye n'imfashanyo. Kugeza ubu umuvugizi wa HCR avuga ko habonetse gusa 2/3 bya miliyoni 151,500 by'amadolari yasabwe uyu mwaka mu bijyanye na Centrafrica.
Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Turi no kuri Facebook na YouTube VOA radio yacu, no ku rubuga rwa internet www.radioyacu.voa.com. Na makuru noneho y'ibiyaga bigari mu kanya. Aya makuru y'ibiyaga bigari tuyahere mu Rwanda. Abayobozi bo mu nzego z'ibanze mu mujyi wa Kigali baratabariza abaturage bahagarariye, bavuga ko bagiye kwicwa n'inzara kubera guma mu rugo. Eric bagira ubusa yaduteguriye inkuru irambuye.
Si kenshi cyane abayobozi mu nzego z'ibanze mu Rwanda ari bo bafata iya mbere batabariza abo bahagarariye ko babangamiwe cyane ku myanzuro iba yafashwe n'inzego bwite nkuru za Leta. Ibihabanye n'ibyo mu rukerera rwo kuri uyu wa gatanu, ijwi rya Amerika ryakiriye ubutumwa bugufi kuri telefone bw'umwe mu bayobozi b'inzego z'ibanze. N'ubutumwa butabariza abaturage hagarariye ko bagiye kwicwa n'inzara muri ibi bihe bari muri gahunda ya guma mu rugo mu mujyi wa Kigali nk'imwe mu ngamba zo guhangana n'icyorezo COVID-19. N'ubutumwa butangira bugira buti:
ndi umukuru w'umudugudu mu murenge wa Gitega, nagira ngo mbasabe mumanure mikoro z'ijwi rya Amerika mu midugudu igize umurenge wa Gitega, inzara imeze nabi. Bugakomeza bugira buti: birababaje kubona nyakubahwa minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu yihandagaza akabeshya ko ibiryo byageze ku baturage kandi ntabyo. Ubu butumwa bw'umwe mu bakuru b'imidugudu bukomeza bugira buti: none ba midugudu nitwe turi kubiryozwa n'abaturage bazi ko byaje tukabyijyanira. Ati: mutubabarire mudukorera ubuvugizi.
Nyuma yo gusoma no gusesengura ibikubiye muri ubwo butumwa bw'umukuru w'umudugudu mu murenge wa Gitegaho mu karere ka Nyarugenge, byabaye ngombwa ko tuvugana nawe ku murongo wa telefone. Icyakora ku mpamvu z'umutekano we yadusabye kumubikira imyirondoro no kumuhindurira amajwi. Uyu twahembye cyuso yatangiye abwira ijwi rya Amerika ko ibigaragara mu bitangazamakuru naho bihuriye n'ukuri kw'ibiriho mu baturage.
Itangazamakuru byumvikana ko ibyo biryo bitangwa, ugomba ko abaturage ibyo babibonye ariko ukuri bose ngo ubwire ukuri ntahembye nabyo. Niba wenda ari nk'ingo wenda urugero nk'ijana hagahabwamo nk'abantu batatu cyangwa batanu gusa.
Abaturage noneho bari kubabwira ngo iki mwebwe mubahagarariye?
Mwebwe abaturage nkatwe tubahagarariye baravuga ko ahanini ari twebwe dufite ibara kugira ngo ibyo batabibona. Bari kuri ibyo biza ntitubibahe ko bavuga ngo imodoka zarapakuruwe akibura bibitse mu tugari binde bayobozi babijyanye kandi ntarege byahageze pe ibiryo byahageze n'ibyaye n'ibyo kugira ngo bigaragare ko abaturage babonye inkunga y'ibiryo ariko mu bigaragara pe abaturage barashonje.
Byabaye ngombwa ku ijwi rya Amerika igera mu murenge wa Gitega, hamwe biragaragara ko bagikora intonde zo kumenya ababaye kurusha abandi kugira ngo bahabwe ibiribwa, ariko hari naho babihaye mu cyiciro cya mbere. Abavuganye n'ijwi rya Amerika batarabona ibiribwa bagasanga ari ngombwa kuko babikeneye muri ibi bihe.
Dufite ingo zitifashije mu mudugudu, bakora iryo genzura nanone cyangwa bakifashisha liste y'ubushize ibyo biryo bibaye bihari, baza bagasuzuma neza bakareba abantu batifashije, abantu batishoboye bakabibaha.
Ni bakigari bavuze ngo muguma mu rugo, ni guma mu rugo. Kavuga ati ni abaturage fata abaturage tubafashe nuko nyine badakora birana dutungwe twumvaga ko n'ibiryo bitari gutangwa ahubwo kuba twumvishe ko bari kubitanga ni ikibazo.
Ku makuru twahawe n'uwo twahimbye Cyusa, umwe mu bakuru b'imidugudu muri Gitega, avuga ko ibiribwa bike byatanzwe nabyo byageze ku miryango mike kandi nabwo bisa na mwikize. Yemeza ko buri gihe abaturage batabura kubabaza amakuru ajyanye n'ibiribwa.
Abaturage baduhamagara ku matelefoni banaza mu rugo bati bigeze hehe ko mutari kuduha ibiryo ni ukubera iki mwebwe.
Mukabasubiza ngo iki?
Bavuga ko natwe ibiryo nta biryo turabona twagombye kubaha, kandi twebwe atari bwebwe dufite urufunguzo rwo kubaha ibiryo kuko tutanga ibyo natwe twavanye mu nzego zo hejuru.
Murumva hagombye gukorwa iki?
Ikintu cyagombye gukorwa kuko minisitiri yari yavuze ko kuma mu rugo nta muturage uzagira ubwoba hari ibiryo bazabagaburira, ntagombye kubishyira mu bikorwa nk'uko bari babyemeje. Hagati aho ngaho rwose mbere kudutiranya n'abaturage kuko abayobozi bo mu nzego z'ibanze ba midugudu nitwe turenganiramo ugasanga n'itangazamakuru naryo usanga rivuze ko nta midugudu ari bo babyirira cyangwa barya za ruswa kandi natwe tuba turengana.
Ikibazo cy'abashonje muri ibi bihe byaguma mu rugo mu mujyi wa Kigali cyumvikana kenshi mu murwa mukuru w'u Rwanda nk'uyu abarezwa Igikondo mu karere ka Kicukiro.
Lockdown bazajye bayikora bayiteguye bazi ko n'umuntu bazamutunga mu buri kintu cyose. Ibintu birakabije, ibintu bakora ntabwo ari byo. Bazajye bamenya ko natwe turi ikiremwa muntu. Batubabarire, batubabarire, turarambiwe, turabinaniwe. Ni ukuri turarambiwe, turananiwe mu bwongo kabisa. Batubabarire, baturiwe uburenganzira tugiye kwikorera. Kubera nayo ikindi ntabwo bazi igihe korone zarangirira. Bareke tuyibane nayo nk'uko umuntu arwara sida akabana nayo akamira imiti cyangwa ibicurane.
Guverinoma ikimara gufata ingamba zirimo gushyira muri guma mu rugo abatuye Kigali, ubutegetsi bwemeje ko nta wagombye kugira impungenge z'ikizamutunga cyane kuri bana aho nikora. Uyu ni Professor Anastase Shyaka, Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu.
He kugira ugira ubwoba bw'amafunguro bw'icyamutunga muri ibi byumweru bibiri kubera gahunda ya guma mu rugo. Twateguye uburyo twabikora, biratworoheye, hari bishize ibyo twari dufite, hari aho twari tuzi.
Kuva ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka nibwo umujyi wa Kigali watangije kumugaragara gahunda yo gutanga ibiribwa ku bashonje mu mujyi wa Kigali. Bwana Pidanse Rubingisameya w'umujyi wa Kigali yavuze ko hari ibiryo bizahura n'iminsi 14 kuri buri muryango mu bagomba gufashwa.
Ibyo kurya birahari ku buryo buri muryango urabona ibitunga mu minsi 14. Ndetse twanateganyije ku miryango ifite abana batoya kubaha ibindi bibunganira harimo n'amata.
Icyakora tumuhamagara kuri telefone ngendanwa ngo twumve icyo avuga kuri ibi birego by'abayobozi b'inzego z'ibanze batabariza rubanda. Twasanze Rubingisa avugana n'abandi kugeza igihe twateguraga inkuru ntiyari yagasubije ubutumwa bugufi ijwi rya Amerika yamwoherereje kuri iki kibazo. Ku ikubitiro umujyi wa Kigali wabaruraga imiryango isaga 60,000 igomba kugaburirwa, ariko inavuga ko ishobora kwiyongera umunsi ku wundi. Ahabagira ubusaha ijwi rya Amerika i Kigali.
Tuve mu Rwanda tujye mu Burundi, aho leta yatangiye kuvugurura ubuhinzi bw'ikawa. Buri mwaka iki gihingwa cyinjiriza leta 70% by'amafaranga y'agaciro, ni ukuvuga amadovize. Eloge Wilika neza aratubwira ibindi.
Ikigodeka kimenyesha ko intumbero nyamukuru yo gusubira kugwiza ibitara vya leta ari kugwiza umwimbu w'ikawa, ariko kandi nafise n'akanovera. Kugeza ubu leta imaze guha ico kigo amahegitari yagera kuri 67 yo guteramo ico giterwa njabukamazi, ari naco ca mbere gisanzwe cinjiriza amafaranga y'agaciro igihugu kurusha ibindi. Ubu intara zimaze guhabwa imivyaro ni mwaro iri hagati na hagati hamwe na Ruyigi mu buseruko. Emmanuel Nyunge ko umuyobozi mukuru wa Odeka yatanguje isekeza mu Ruyigi, yabwira amenyeshamakuru amahegitari yamaze kubibwa.
Tumaze gutera hektare 10 mu ntara ya Mwaro muri komine Nyabihanga, tukabona umunsi nkuko twabizindutse mu muri komine Nyabitsinda hari ama hektare 19 naho nyina ariko arategwa, tuvuze ngaha muri komine Bweru aho turiko turatera ama hektare 11. Ni kuvuga ni intango murazi kugira ngo dekarumaze umwaka ruvutse, ni intango rero kugira ngo dushore gushyira mu ngiro mugambi wa leta wo kugwiza umwimbu, cyane cyane dufadikanije n'amakoperative tukongera tugashyiramo ubuhinga bw'abahinga muri Odeka no mushikiranganje burimo ibworozi mu bisata bijejwe gukurikirana ibyo kugwiza umwimbo mu rugo bushikiranganje
niyunge ko atwari kigodeka kijejwe iterambere y'igisata cy'ikawa nasigura cyatumye zino ntara arizo zitabwaho kurusha izindi
izo ntara ubwambere twabanje kuri abantu hari amatongo yagutse kandi atabindi bikorwa ariko birahangurirwa kuko mageje kuraba izi ntara z'ubuseruko ndetse n'imwaro nta kawa nyinshi yari hari rero twe turagenda bukebuke ni ntango zobana tubuvuga n'abayobozi b'intara zitandukanye tuko tatekanya kuzo mucanguzo tafise y'amatongo tuma guca tuzakorondera muyinga ngozi n'ahandi kugira ngo twagure
mu mitumba abanyagihugu bahurikiye mu makoperative nibo bakora ibikorwa byo kurima gucibiza bijamwo imivyaro bakanazobandanya kugeza ikawa yeze nubwo bishimiye cyane kubona aho baba hegerejwe kino giterwa njabukamazi bamenyesha ko baheraniwe
turabishima neza kuba batuzaniye imivyaro y'ikawa bagatera ku mutumba wacu munyagitika Girango twoteri imbere nk'izindi komine zisanzwe ziterwa mu cyo gitego bishitse akaba ari bitego boterana na nyaka wabikahaba bibonetse bo tuzanira tugatera tukara
ukuntu tuvyakira nuko batubgeta amashyira hamwe yose yo ku mitumba y'amakoperative akorere hano duhakorere twese tituroha argihebo twibuka bakaduha gasabuni niyo mpamvu twaciye twitaba kama turaza turitaba ati ibikorwa n'ibyiwacu reka tuze tubikore ntituraronka n'ikingoro kandi ngaha bamwe harimo bamwe bimaze gushavuza ubuzi bwinjiranye mu bundi atandi kingoro turaronka kandi natwe dusiga ibikorwa dukora akazi ka misi yose muhira naho ariko harasiba ukwezi kuraheze baba tubwiye ati duhoje kurima amahera turoca turonka none raba twarahoje kurima none twagiye mu kwimba ibinogo ama ifaranga rimwe ntituraronka
umuyobozi mukuru wa ODECA yemeza ko amafaranga yabo arageze kuri konti ya koperative barimwo
koperative twiyunguruze tumushimire cyane baraturungikiye amasezerano twagiraniye barateye ku mukono tuza turatera ku mukono turavugana ibikogwa bazorangura kandi barabiranguye ari nacyo gituma ku mafaranga bamaze gusaba ikoga bakoze imiliyoni 10 n'ibihumbi 450 ayo mafaranga tugiye kuyashyira kuri konti yabo yugure muri post kugira ngo inyuma ya saa 6 no munsi bashobore kuyatora atantambana
Nestor Irahino mukuru w'umutumba nyagitika watangurijwe ko mugambi wo gutera ikawa za leta muri Nyabisinda asaba ko hoja ko komite zizwi zokurikirana amatuta kugeza yamye
bwe twipfuza yuko hobaho komite ijejwe gukurikirana irikawa kuko ego gutegwa iratewe hamwe hatobaho abandi baguma bari kurikirana urumva nyene cyo caripfa kuko ishamba cyo cariduga hagakena ababikurikirana
dufatiye kubitegira ibitangwa n'ubushikiranganje bujejwe burimye mu Burundi amatona arenga gato 8,896 y'ikawa y'ibiturumbwe niyo yaramaze gushorwa hanze y'Uburundi hagati y'ukwezi kwa mbere no kwa 12 umwaka ushize afite agaciro k'amadolari y'abanyamerika arenga 22,000 umwaka wose hari hitezwe amatoni yagera ku 14,000 amatohoza yakozwe yerekana ko kuri hegitari imwe hashobora guterwa imivyaro y'ikawa 2,200 hanyuma ikiza kimwe kikavamwo ubusa n'uducumunani tw'ikilogarama ariko ikigodeka kimenyesha kuwa mwimbu kigomba kuduza kugera ku kilo kimwe n'ibice bitandatu ODECA cyashinzwe mu ntango z'ukwezi kwa mbere mu mwaka ushize kuva kibayeho amatonorero 71 yakoreshwa n'abigenga hamwe n'ikoborero rimwe nibyo bimaze gucegukira abikorera utwabo bakeneye kubandanya bakorera mu gisata cy'ikawa ubu babanza gushyira amafaranga basabwa na leta ku makonti y'igodeka mu Burundi umugambi wo gushyira igisata cy'ikawa mu minwe y'abikorera utwabo watanguye mu mwaka w'2006 nyuma y'imyaka 5 niho watangura gukurikizwa ikawa yinjiriza igihugu ibice 70% by'amafaranga y'agaciro buri mwaka umwimbo wayo hari gihushika ku matoni 30,000 ku mwaka eroje wika neza ijwi rya Amerika
tugume mu Burundi abayobozi b'urwego CNC rucunga imikorere y'ibimenyeshamakuru uyu munsi bakoze inama yo kwiga niba bafungura amaradiyo n'ibinyamakuru birimo na radio ijwi rya Amerika bimaze igihe bifunze ni inkuru ya mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru uri Kigali mu Rwanda
Ugwego sense rujeje gucungira ingene ibimenyesha makuru mu Burundi bikora gwemeje ko igurugwa rya maradio n'ibimenyesha makuru vyugawe bifatiwe ibihano n'ugo gwego ari vuba Nestor Bankumukunzi yemereye umunyamakuru w'ijwi rya Amerika ko kuri uyu wa gatanu abagize ugo gwego bari mu nama yo kwiga ingene bizogenda muri ayo maradio azo kugurugwa n'ijwi rya Amerika ririmwo yagize ati ubu turi mu nama turiko turaca hirya no hino amategeko turabica avuga naho ijwi rya Amerika rihagaze iyo radisubire gukora ukuri kwamye gucyo turatora umuti turaja kugira ico dushikirije kuvyerekeje iyugurugwa gi radio nyene ukorera munyuma ijwi rya Amerika rya muhamagaye ariko ntivyadukundiye ko tuvugana kuri telefone yiwe ngendanwa ico bikoze ubwo gwego rwarungikiye ubutumire amaradio yegwa n'ico kibazo mubahawe ubutumire ijwi rya Amerika ririmo hame na BBC ya Bongereza ubwo butumire bwahawe na yandi maradio yugawe buvuga buti Ugwego sense ruratumije urongo y'iradiyo munamizo ba ku munsi wa mbere tuzokwigira hame ikibazo c'iradiyo ingorane zayishikiye ningene cotorego muti igasubira gukora namubajije ko amaradiyo nka RPA Bonesha FM na Radio Televizio Renaissance zaturiwe mu mwaka w'ibihumbi 2015 zirimo panko mukunzi yanyeshuye ati nakubwiye ko ari amaradiyo nibimenyesha makuru byafatwe ibihano n'ugwego sense gusa Yamara twamenye ko ubutwara Radio Bonesha FM Leo Masengo ari Bujumbura ugwego sense gwa mu telefone kugira ngo azokwita ubwo butumire iyo radio yaryitwaje muri sentare ijejwe guca imanza z'akazi kuri administrative ayo maradio yose yari yahagaritswe yagirizwa ko yifatanije n'abashatse gutembagaza ubutegetsi bwa nyakwigendera Perezida Peter Nkurunziza mu mwaka w'ibihumbi 2015 ugwego sense gwemeje ko rushaka gushira mu ngiro ivyo gwasabwe n'umukuru w'igihugu kuri uyu wa kane Perezida Evariste Ndayishimiye nawe yari yatangaje ko yifuza kunga ubucuti n'amaradio
ica ndabwiye cyo ndaremereye nuko n'amatate twageze mu kahise ruteza kurandengene atarego muti hariho imenyesha makuru cyafatiwe ingingo ewe ndakubwire Senes chamuja hamwe mwicarane murangire mu itorero umuti tubiheze twese tuje gukivi tuje gukivi aga karakahise none gaye ahantu no kwicana twicanye none byo byo twiko twabica none twiyice tugaye tugaya kahise kacu ivyo twaradukora bibi afate ivyo binyamakuru bicarane na Senes bavuge bati twebwe ubu turafashe inzira yo guteza imbere igihugu twese turi kumwe ntangora kuko natwe turemeza yuko ibimenyesha abakuru birafise icyo bikora mu buzima bw'abenegihugu nimumako nk'ivyo ribarisa
ishami mpuzamakungu ry'abamenyesha amakuru batagira imbibe Reporters sans frontières rirashima iyo ngendo nshasha y'ubutegetsi Arnaud Froger atwara igisata cya Afrika muri RSF
Reporters sans frontières accueille évidemment avec beaucoup de satisfaction la décision prise par
RSF irashima cyane yingendo y'umukuru w'igihugu yo gusubira kwemerera amaradio mpuzamakungu gusubira gusamiranira mu gihugu twizeye ko ugwego sense gwahawe amategeko kandi ko rutazoteba kuganira nabo vyega kugira ngo ibintu bisubire mu buryo no kuri n'ikimenyetso ciza kije gikurikira ifungurwa ry'abamenyesha makuru bane b'ikinyamakuru iwacu bari bamaze umwaka urenga bazi da akazi kabo bakoze turabona ko ingendo ari nziza hamwe byo bandanya gucyo ariko nubundi impingira cari ndende kugira ngo hagaruke ukwizerana hagati y'abamenyesha makuru no butegetsi inyuma y'imyaka 5 baburabuzwa
repression contre les médias et journalistes burundais
RSF risaba ko umukuru w'igihugu yotera yindi ntambwe akemerera n'abamenyesha makuru barenga ijana bahunze gutahuka
un chantier prioritaire concernant la liberté de la presse au Burundi
ati nimba hariho ikindi kintu cihutirwa cyo gukora kugira ubwigenge bwo kumenyesha amakuru busubire kunaguka mu Burundi no kugura nayo maradio yandi yaturiwe hame no guha kajyo keza abamenyesha amakuru barenga ijana bahunze ntivyumvikana ingene inyuma y'imyaka 5 abamenyesha amakuru nkabo baguma bumva ko umutekano wabo udakingiwe kandi ko badashobora kuja gusubira kuranguriya akazi kabo mu gihugu c'amavukiro abo byega bose babwirizwa gutorera umuti ico kibazo kugira ngo nabo bahunguke kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015 Uburundi bwarasubiye inyuma mu bwigenge bwo kumenyesha amakuru iceganyo ca Reporters sans frontières cerekana ko ico gihugu arico kize imbere mu kubangamira ubwigenge bwo kurondera no kumenyesha amakuru mu karere ka Afrika y'ubuseruko kiri ku rutonde rw'ijana na 60 ku bihugu 180 vyakozwe ko amatohoza imbere yaho Uburundi bwari mu kibanza c'ijana 42 Pierre Clavé ni inkuru Kigali kubwijwe ya Amerika
Tukiri kuri ibi binyamakuru bimaze igihe bifunze mu Burundi nkuko rero Pierre Claver niyo nkuru amaze kubitubwira sense yakoze inama yo kwiga ikizakurikiraho iyi nama izakurikirwa n'indi ya sense n'abayobozi b'ibi binyamakuru bifunze kuwa mbere w'icyumweru gitaha Ijwi rya Amerika yashatse kumenya niba amaradiyo yafunzwe kandi yatwitswe mu 2015 nayo yabonye ubutumire bwo muri iyi nama. Mugenzi wacu Diane Nininahazwe yaganiriye na Innocent Muhozi, umuyobozi wa Radio Television Renaissance, nayo yafunzwe mu 2015, amubaza niba babonye ubutumire.
Kwa ni kete itumira wa sana chibili shaba kuru atumuga yitari kwezi ya tevero nesans ya hiki wa direktir chini chetu wa abone mwishikubu
nukufgari
luku ya munama izuwa kwa ambere
eko mwebgeni murame nyako mwegwani yongingo change mutegwani yongingo
iturabi mwenyari kutukerele buo tulite mwere kuru njika wadiso lukira wadiso mwere na ama kuko chetu wa mwere sara kubayi ibyaba iri gishika kwaba iko twobiganiro kugira ibyaba biri ho twitore binishu hari ibyaba byinshi twifuza ko biba binjira kugira tugiye ko dushobora gusubira gukorera mu Burundi.
Muvuga ngo muritegurira kurungika aboja kuvugana niyo nama, twumve ko araboja bavaho muri mu buhungiro barimo mwebwe mu rongo y'iri ya radio canke n'izindi ntumwa zindi.
Oya, abana bashigaye mu Burundi ko ari benshi bashigaye mu Burundi akiri mu Burundi dushobora kurungika niba dufite akabibazo tukaraba ko byose bigafata igira y'ukuri gutora benshi.
Iradio na televiziyo muramutswa Radio Tele Renaissance iri muzugaye mu 2015 zimaze guturigwa ari nkamwe izo ntumwa muzirungitse zikagenda zikavugana na leta y'u Burundi zikumva ico bashaka namwe mukumvaho mushaka gushika ibyuma birahari muritegure guca mutangura gukora.
Ndashije byongorana kurusha ibindi, n'ishije byongorana kurusha ibindi twotari n'ishiko no turakora. Hari bizuze tugiye gukora ngo twaje dusanzwe dukora ngarishiriza ko n'ibindi bwo kugishije byahindutse gatoya mu Burundi n'ibyo nimerizasyo yaje. Ariko mu bisanzwe ico cyo cyo kibazo kinini, ikibazo kinini ya ahubwo kiri kuri ajya ma ibyo mitahe dufise umutekano ubwo ngiye kumenyesha makuru mu gihugu ngiye gushikiza ibyumviro byo bibazo biri kuri twebwe n'ishema ko ribyigenga biri no ku Barundi banjye abantu bafunzwe batubwire ko bangana bagira kusebe by'ibyo ibyo bibazo bibaza ko bikeneye ibyisho byatubwire ko dushobora gukora cyangwa byashobora gukorera muri kuya ku bintu byose hariya.
Ibyo bibazo ni ibibazo umuntu abiraba bishobora no gufata akanya. Ni ukuvuga yuko rero bitavuye mu nzira Radio Tele Renaissance ko bigenda kose ntiyoshobora gukora, kuko n'abamenyeshamakuru banyu batari bake bari mu buhungiro, nta benshi musigaranye mu Burundi.
Tekinoloji uko isigaye imeze umuntu arashobora gukorera ahariho hose bigashika mu gihugu ngire abo mu gihugu batagize ikibazo. Ikibazo si icyo cy'uko gukora cyangwa ngo ibyo bibazo n'ibyo bindi turiko turavuga iyo mitahe umutekano, kuko hariho abahunze bamaze kugirirwa nabi, hariho abahunze bashaka kugirirwa nabi, kwicwa, gutotezwa n'ibindi. Ibyo bibazo nibyo bidushimishije kurusha
iyo izo ntumwa mutegekanya kuzava murungika. Niyo se ense namwe yabahubwo butumire, murumva ko bazaba bari mu kibanza cyo gushobora gukemura ayo matati deka twita matati ibyo bibazo imitahe.
Tuzoshika bibazo ko ibibazo bidashobora gutora inyishu mu nama imwe, tugiye bishikiriza turabe inyishu zitonse izo arizo, tubonye harimo gushaka kuganira, tugiye biganira tubifatire umwanya ukeneye kugira ngo biteze mu ngiro ibintu bisubire mu buryo.
Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye amaze kubwira sense yuko yokwegera abo amaradiyo yugawe n'abafitanye ibibazo nabo kugira ngo bashobore kuraba ingene bivanwa mu nzira. Haragiye haravugwa byinshi, uruhande rumwe rwaravuga ruti barabona yuko ari ikintu gishoboka, urundi ruhande rukavuga ruti ni ikintu kidashoboka, na cyane cyane kuri ariya maradiyo yaturiwe. Mwebwe hari icizere ko mushobora kwemererwa gukora nka mbere?
Nta byicizere ku kigero cyangwa ko tutakigira kintu n'ibintu tubifata uko biri. Tubonye bashaka kwibaza kwibaza bisubira mu buryo mu Burundi, birashoboka kuko byose biza kuri leta. Leta ishatse kwibaza ibibazo biriho biva mu nzira, ariko ni twebwe ariko nibandi ku bandi Barundi byoga mu nzira nta maheka. Icyo bantu bamwe bashaka ni kuganira kugira ibibazo bivugwe uko biri, bitorerwe inyishu zijyanye no kubahiriza iteka ry'umuntu. Icyo twamye dusaba ni uko tuvugana n'abarongoye leta abo aribo bose kugira ibibazo tubiharire ko bitora inyishu igirira neza Uburundi, iteza imbere Uburundi bwose. Nitwicara ni haba hari gushaka kuganira ibibazo bitora inyishu, ibyo tora inyishu atagushaka kuri hurumva ibyo n'ibindi.
Iyo umuntu avuze ibiganiro haba impande zibiri zifitaniye amatati, hakaba uruhande rumwe ruvuga ruti duhe dushaka ibi, urundi rukavuga ruti natwe dushaka ibi. Izo mpande zose zikagira aho zihurije. Mwebwe nka Radio Tele Renaissance, hari ibyo ibiganiro biramutse biba mumaze kuvuga muti ico twosaba co biki kugira ngo uko gukora kuvugwa gushoboke
nta bibazo terene sansi isangije ibazo dufite ni terene sansi ndi muri repere bafise ndi muri bumesha bafise ibibazo nabyo bijyanye n'umutekano wacu kuko ntitwahunze imiyaga twahunze urupfu twahunze gutabwa mu mbuto by'akarenganyo icyo ni kibazo cya mbere ikibazo cya kabiri ni uburenganzira bwo kumenyesha makuru atawuguhagaze ku izosi
Chuti zacu aya makuru na aha